Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Baramukije ndabaye nikaze mwego bakunzi b'ikiganiro ya kiremeshisho na jewe Karoli Mariani ni nahazwe. Duhere ya makuru yacu mu rusenda tubamenyeshe ko muhuza bikorwa mu ishira hamwe ryawo ni gita impunzi ku isi hasere igisata c'amagara y'abantu yagendeye impunzi zo mwiyo kambi. Umuganga Marcel Rurambo yaratembereye kambi ya Rusenda kuri wa kane igenzi rya 33 myandagaro n'umwaka. Uwo munyacubo herazanwe no gusuzuma ibikorwa by'ikigo nderabuzima cya Rusenda kwirabirwa uko amagara y'impunzi z'abarundi yifashe gusigura no guhimiriza kuciza cya Ebola mu kwigisha ibimenyetso byacu ni ngene gikwiragira mu bantu. Ahejeje kugenzura no gusuzuma ikoga bya Poste de Santé ya Rusenda, muganga Marcel yacyakorana inama n'abaremesha kiyago hamwe n'abakorana bushake mu byisuku bo mwiyo kambi kubyerekeye kiza cha Ebola, aho banaronkeye ubumenyi budasanzwe ku byo kwikingira ico kiza. Ahejeje kubonana niyo migubiri yahavuye agirana inama yo mwibanga n'abaserukira abandi mu kambi ya Rusenda, umubonano wabaye mwibanga ntangere. Muganga Marcel akaba yaraherekeje mu rugendo rwiwe n'userukira ishirahamwe rijejwe amagara y'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu manuko adese muganga Geror. Tuji murongo ariko hobo kwa kuvuva kuri wa Amerika ni kuzija gatatu nyakanga mwaka 2018 ivuriro rishasha yitwa Katarukuru kuneza impunzi z'abarundi zegeranijwe muri site ya murongo. Iryo vuriro ruko ryubakwa n'ikigo cya leta ya Kongo cyo kugushigikira na force sociale mu kinyamazuru ku buryo bw'amafaranga bw'ibanki y'isi yose. Kubwo abahinga mu byo kubaka bishira hamwe SNPD rishira mu ngiro ico gikogwa, iryo vuriro ripima metero 25 kuri 15 rikaba rifise ivyumba 14. Tuje mu gisagara cha Uvira mu gushigikira batishowe mu kugurungika abana babo ku mashuri muri iyo ntango y'umwaka w'ishuri 2018 shuri 2019. Ishirahamwe Enfant et Jeune Travailleur d'Uvira rifasha mu mugongo n'ishirahamwe rikomoka mu gihugu c'Ubutaliyano ryararonkeje ibikoresho by'ishuri abana 170 imiryango yabo nayo ironka ibikoresho byo mu nzu. Eliya Rambere utadufite inkuru mwumva mu ijwi rya Odeta n'ibizi.
Kubwo umuserukizi w'iryo shirahamwe ry'ugwaruka kwari ugufasha imiryango itishoboye muri iki kiringo cyo kugurura umwaka w'ishure no mu kubaha ifashanyo y'ishure ku bana b'iyo miryango nyine itishoboye. Florente Bushambale aragaruka ku byari bigize iyo fashanyo.
Tukabatiye amafamilia yao
ibikoresho byo mu gikoni, amabido, amasafuriya, baharatanzwe n'izindi fashanyo zigizwe n'ibikoresho by'ishure nk'amakaye hamwe n'ibindi bikoresho.
Twarafashije iyo miryango ibikoresho nkenerwa mu gikoni, ni kuvuga amabido, amasahani, kandi twarabahaye n'ibikoresho by'ishuri nk'amakaye n'ibindi byari bigize iyo mfashanyo y'imiryango yahitanwe n'imvura ngaha Uvira. Tukaba twafashije bose hamwe imiryango 137 igizwe n'abana 170 bategerezwa gusubira ku ishure.
Vifaa vya kuenda tena shuleni.
Yeli nkuru ya mgenzi wacu Edi Lambert ari Uvira isomwe na Gislaine Manirakiza mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
Turangirize muri site y'impunzi z'abarundi ya murongo hakiriwe ku munsi weje igenzo rya gatatu nyakanga imiryango 64 y'impunzi je ituruka muri kigo ya kiriro cya Kavimvira. Eduardo Nzambimana aratubwira byinshi kuri iyo nkuru.
Icyo gikorwa kikaba cyatanguye kuri wa mbere itariki 3 z'ukwezi turimwo umwaka wa 2018. Kikaba cyatanguriye muri site Kavimvira aho imiryango 64 igizwe n'abarifije 204 yakuwe muri site Kavimvira ijanwa muri site ya Murongwe muri territoire ya Fizi. Hasere na Senere bakaba baramenyesheje yuko muri uku kwezi bazokwimura imiryango irenga 200 igizwe n'impunzi 2000. Bumenya kandi ko ico gikorwa cyari cyahagaze amezi 3 ku mpamvu yo kubura imiduga. Iyo miduga ikaba yarabonetse ari 5 ku mfashanyo ya Hasere. Kubwo ikiganiro yaga Eduardo Nzambimana mu site ya Murongwe.
Reka ndabashimire mwege mwese mwariko mukurikirana ikiganiro ya gacuno munsi. Nshimire by'umwihariko Serge Bisimwa na Jacques Aura bakibateguriye. Charles Marini ni nahazwe na kibashikirije mbipfurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu na Gasaga.